Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi ijwi rya Amerika riri ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Birashika rero yuko leta kurikije ibihe turimo bigashika yuko isanga hariho uyu cankuriya atashoboye kuronka ya mafaranga y'agaciro uko ayipfuza.
Uyu ni engineer Manirakiza Com, umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ubutare agataka n'amasoko ntanga nguvu ku kibazo cy'amadovize, mbese amafaranga y'agaciro bigirero n'ingaruka mu kuzana igitoro mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru ariko tuyahere mu Rwanda, nyuma y'amatora y'amajonjoro yabaye mu gihugu muri FPR Inkotanyi, inama nkuru y'ishyaka yateranye i Kigali uyu munsi yemeza kandida wabo ko ari Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru wacu i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric, we, Paul Kagame yabyakiriye gute uko kwemezwa nk'umukandida?
Nkuko wari umaze kubivuga, atowe nk'umukandida uzahagararira ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Ni ukuvuga ngo rero akimara gutorwa, Perezida Kagame yashimiye abamutoye, avuga ko yishimiye kuba yahagararira ishyaka rye ari naryo akuriye. Gusa yaje kumvikana avuga ko ubundi nk'uko mu myaka yagiye itambuka bagiye bamwemeza akagenda bahagararira, ubwo ni ukuvuga manda ebyiri zirangiye, ko ubundi hagombye kuba ari mu bayobozi ba RPF Inkotanyi nabo bashaka undi muntu wahagararira iryo shyaka. Ni ukuvuga ngo rero uretse nk'uko yavuze abo barwanashyaka ba FPR Inkotanyi ko babimusabye, hagakubitaho n'izindi nyandiko z'Abanyarwanda basaga miliyoni hafi eshatu n'ibihumbi 700 bagiye basaba ko yakomeza gutegeka, ubundi kuri we aravuga ko nk'uyu munsi ubwo bamwemezaga yagombye kuba afite ingoni y'ubuyobozi ayihereza undi. Akavuga ati rero nubwo munyemeje ntakabuza ingufu z'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi zifite turazizi, gutsinda ni ibintu bidashidikanywaho, ariko tugiye gukora ibishoboka muri iyi myaka 7 mbahaye umukoro umwe mutekereza ku kuba kuhazaza h'igihugu, no kuvuga ngo habe hashakwa undi muntu wazamusimbura. Perezida Kagame rero yarebye mu bakiri bato aravuga ngo ejo hazaza h'u Rwanda ni ahabo. Aravuga ngo nk'uko FPR Inkotanyi yabohoye u Rwanda muri 1994, hari abari bavutse mbere y'imyaka ho gato, hari n'abavutse nyuma ho gato. Akavuga ati hagati aho muri abo ngabo hari uwagombye kuba yiyumvamo kuba yaba perezida. Perezida Kagame ariko agashimangira ko kuba perezida bitaba ari ikintu kihutiweho, uwagombye kuba ari perezida umusimbura yagombye kuba ari umuntu ubikwiriye ufite ubushobozi. Aravuga ati rero batangire bimenyereze ibikorwa bya politiki, kuko kuba perezida ntabwo ari ikintu cyaba nanone gitunguranye.
Eric, ndagushimiye cyane rero, hanyuma ubwiyo nkuru nanone turaza kwigarukaho twitonze. Urakoze. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi, aho umushikiranganji w'ubutare agataka n'amasoko ntanga nguvu engineer Manirakiza Com yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura, yemeza ko nta kibazo cy'igitoro kiri mu gihugu. Umunyamakuru wacu Fidelite Yishatse yari muri iki kiganiro yaduteguriye inkuru.
Kuva mu kwezi kwa gatanu mu Burundi hagiye haribonekeza ubukene bw'ibitoro, kuva bigitangura gukena umushikiranganje ubutare agataka n'amasoko ntanga nguvu kome Manirakiza mu namashinga mateka yavuze ko iryo kena y'ibitoro riva ku bukene bw'amafaranga y'agaciro
igitoro mu Burundi musanze mu bizineza yuko sico dukura mu Burundi igitoro kiva hanze hanyuma hanze naho amafaranga y'u Burundi ntakora akora amafaranga y'aba nyamerika niyo rikoresha cyane kugira ngo ico gitoro gishobore gushika mu Burundi birashika rero yuko leta kurikije ibihe turimo bigashika yuko isanga hariho uyu cankuriya atashoboye kuronka ya mafaranga y'agaciro uko ayipfuza ariko leta ira yatanga ariko ugasanga kumbure uko yayipfuza siko ayaronse bigacha bituma rero kumbura igitoro cinjira kiba gike ugereranije n'ababa bagishaka abari
ariko rero haciye imisi mike muri ubwo bushikiranganje nyene imvugo yarahindutse itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2017 mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kome Manirakiza yaremeje igitoro kitegeze ikena mu gihugu kandi ku bukene bw'amafaranga y'agaciro atigeze atuma igitoro kibura
hari ubiko buri Gitega hari ubiko buri Bujumbura hirya no hino hari ubiko bw'aba basanzwe bacuruza igitoro mwebwe nyene mukibonera kugira ngo hari amakamyo mubona gumashikana igitoro byose mukavyerekana mwebwe nyene mukabona yuko igitoro mu Burundi gihari nta kibazo cy'amadevize no musiki hari kubera yuko niba mwarakurikiranye igitoro mu bisanzwe banki nkuru y'igihugu yahora irekura amafaranga ya madevize ku bantu bayakeneye hariho uburyo bwinshi bwatanzwe ku bantu basanzwe bazana ibidandazwa bivuye hanze abantu basanzwe bari mu gisare cy'igitoro nabo nyine bararonse
mu biyo by'umukuru w'igihugu hoho batangira isiguro ihushanye n'iyo mu kiganiro avuga iby'inzego za leta bahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu mu ntara ya Cankuzo ku kibazo cy'ikena cy'igitoro umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa we wati hari ikitaguzwe
bwa mbere hoho hari abantu barose y'amafaranga y'agaciro agenewe kuja kugura ico gitoro aho kukigura bayakoresha mu bundi buryo hari n'abandi bindi cy'igitoro igitoro cyari kigenewe gukora ibikorwa bya misi yose by'igitoro gikoreshwa mu bugizi bwa nabi niba igitoro cyakoreshejwe mu guturira abantu mu guturira imiduga mu guturira amapine n'igitoro kitari gike cyane cyagiye gusambura aho kubaka izo zose rero byarasubije inyuma
naho biri uko ibyo byaturiwe byabaye haciye imyaka ibiri hari mu gihe hariko haraba ukwiyamiriza gusubira kwitoza kumukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariko rero muri ico gihe ubukene bw'igitoro ntibigeze byibonekeza ico twamenyesha nuko haze indwi zibiri igitoro kiboneka ukuri kwamye mu gihugu ibujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
tuve ibujumbura tugiye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi aho umunyagihugu yaraye yitabye Imana ahejeje gukubagurwa n'abasirikari bo ku kirindiro cyo ku mutumba wa Cahi abajejwe intwaro bamenyesha ko abasirikare batatu bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze araduhiye inkuru
Jumapili Federico niwe yaraye yitabye umuremyi inyuma yaho yarahejeje gukubagurwa nkuko abanyagihugu bo ku mutumba wa Cahi muri komine ya Mwumba y'intarangozi babivuga uwo mutumba uriho ku birometero nka bitatu uvuye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ugabugwa n'uruzi Akanyaru sinamenye Fidel avuga ko uwo muhisi yazize kuba yariko aramutabariza mu gihe ari we yariko arakubagurwa ubwa mbere
kwa gatanu nari mvuye ingozi ndanguye uduhuzo naducururiza mu birambi ngeze aha mu cyahi nyene niho natamfatwa n'umusoda yaciye amanukana ku gisoda aho kuvuga ati uwo buzizanye Rwanda oya bate bavuga ngo ni bubikinda nubikinda barankubita burya hanarabuze inyo yarabuze
nubu ntiyo
barankubita batabanye nziza gaso nubundi umukoze nari ndaduhaya ntumwazize nabo badukubise batabatwinziza gaso uwo muhungu bise yitwa Jumapili yaraze kureba iyo nduru ndimwe ndavuza baca baramwirukana ngo hose ngo vamwo ngo zewe ngo uko ndimwe ndareba induru nicyo mwota mumpo ze bari basize mu gaso sinovuga ngo bamwise gucya
uwemeza ko yabonye umuhesi Jumapili ahohotegwa akanabona n'urupfu rwiwe avuga ko nawe nyene yahaswe kubizira
cyari bamukubita ibirato basubiza gute bamukubise yaciye asusurwa agenda kuguhara mu kimuntu za mu bigoro batoda nabaca bava ngaho baza kumuhiga birutse ko namuramwe nyene bashara mwirukaka bamumanukanye mu bitaro bamukuye ngo yari yaguye nyene ngaho mu bitoro ngiye kuraba ukuntu apfuye ari kiziga gucya ehe bashe banye kwa ngo simba muze kwa apfuye ngo ndabwo umu yabantu ngo mbanaretse ngo bakaza kugira ngo bakabanza kwambara nyene bakaza kuzanga nka cyuko ntibabagumukire ko ngo bataragira intuze hamayo banyirutse ko gene namanutse yo muhire abategetse barahasitse nanzi rero bacora telefone cyandagaruka
Sebukwe uwo yaraye ashengeye avuga ko imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati y'abo basirikare n'abanyagihugu bo ku mutumba wa cyaha
abasirikare mbere bari batanye mw'iyi minsi ukuntu bari bameze ntibari basaza ntawe gwaganira n'abantu bari banabwiye n'abantu ngo ubunyenyekwa cy'umukato ngo ntirahagire ngo umuntu atotaramanuka aca kwivuriro mukuri Hawe gwaganira mbere umengo byari bikoko.
Ntamuntu numwe bari bazi.
Ego. Hawe byaganira byari bikoko.
Ntamunyagihugu numwe bari.
Byari bikoko.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa cyayi basaba ko ubutungane gukurikirana abo basirikare.
Kintu umuntu yasaba ubutegetsi buri imbere. Ubutungane gukurikirana abo basoda hanyuma bagahindisha akababaro abo bantu. Umuryango wabuze n'umutumba wabuze.
Byaba byakurikirana. Kuko barakoze ikosa. Kumubona avuze ati uwo muntu izi muzo ni satani aza kubirambi avuze irangura ngaha ntibashe umugirira nabi kandi mubakize ubuzima barimo
abajejwe intwaro muri komine ya Mwumba baremeza aya makuru atangwa n'abo banyagihugu Emmanuel Ndayizeye umusitanteri wa komine Mwumba avuga ko abo basirikare bari gukoresha ubundi buryo mu kubaza abo bari biketse akavuga ko batari gukoresha inkoni uwo mutwara amenyesha ko hamaze guhagarikwa abasirikare bagera kuri batatu bagirizwa gukubagura uwo munyagihugu yahavuye acikana kugira ngo bagikwe ko amatohoza ingozi muri komine ya Mwumba mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rero rivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hagati tubamenyesha yuko uyu munsi wahariwe ibidukikije mu Burundi rero wabaye akaryo ko guhimiriza abanyagihugu gutera ibiti uyu munsi mukuru wabayereye mu ntara ya Muramvya aho witabwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aya makuru turaza kuyabagezaho hatoya mbese mu makuru yacu ataha intamenwa
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi Ngonda ruzaniye twihicarira ha kukarago. Bigabo nawe ni icare ngaho kugatebe.
Ibyo twicare ka byose. Urabufise nakagwa tuyagirako. Uri buka yuko bunyegera buyagira ku igufa.
Ewe bigabo nawe ntuhebura. Kwahangera uracabaza yugwagwa. Kandi ntakimenya ni ibitoki byarengeye.
Naje we nari kukabazanira none mwanteye ntiteguye ndabadiko ndamaramara n'ukuri
uwa nyamba wabuze ugwagwa nayo ibyo zana byo mbona byuzuye mu nzu nabigabo niyashaka emwe arambwira ndamugabanirize ko
reka narindabizi ko atajuko ubona yo dutabara kaduke muri kibazo cha musaza we nebere naco
ha emwe ibyandebere nyene Nakirageze yamara mbono mengo birago
nabara mumbarire mwanya kugira imana erega je wo hanaje muti muri mukirire nanje natumbere ngaha no guciwe sinaciyeye
turahomi we yemwe niyamenya ko twagutumye
kubi
yacu mahabaza kuri duterera ngaha kuri kwimana
harimo nivyo guterana macu
iyo
aho baza ngo biroro je we yarampakije iyo ntiruka ngo ndamuzibukiye Yakira ntere
oya nimumbwire neze ibintu ngere byifashe nimumbwire ngere ndebere yubahutse akajya bijya mpuzi no kuri
Daruzan urya mutama musaza yaragutse sindakubesha yarabanje yinjirwa muri umuntu nawe
ibyo bya wamengo nibisanzwe twagira ngagiye kubasanga no kubarabira ibyabo
oya ntabaye jewe nabahajya nari namwiketse Mugabo sinayinzi ko yoshikanye hari aho rwara yambariye
Mbeo temo haka lisa yuwa zangora ahetu.
Mika ni ibarana hoze.
No, no munu mume zanga hali inga nigiche chitongo.
Kira mani.
Umvu umurindu nga naguti.
Ha? Mbeo kutavu gingene ya turu vitavana. Uvasika ya ribi yere vizu. Ya ndero ya ruminata ya baha. Aho wa hivo onye.
Kulikos. Aliko muna mkazande ogaruka yonga ya mkham. Baba na mavuga buna mne. Ububara hindu saka nonti.
Rekasi vyo kubuka. Jidia wewa sigarimu bandi. Karu hariwe.
Kandi jo Joseph javu ya kulinde vire njene na muki iwe.
Na matama ganonti.
Ura zingene baba fashenavi. Baliko barabari ili javu.
Hewe. Nandi ndi. Uburera ratimbikije mu vyataronde nkifuko.
Mbe amanyama sigara afise nyene. Wibaza ngo uzomushobora. Bararaba umuntu emwe ukamenga ntajya karabye.
Nizere ko yanzu batayisambuye buca bayisubiramo ndakurahiye. Nzoruhuka ubutungane bo bakubise ntahe mu gahanga.
Oya nivyo. Umugani wawe. Byanse mu mashi n'ugushira mu migere.
Kira wambaga we wenda bona kutanguye kujugumira ukwege duke intumara
ni kwandi gitoro kitare gikamye kandi yo shaje kuzuzanyereka uguya na inzore ngura wanga
warumye man ngura zwazani noti kusanzo kugurira
zivaheka wangu chaje puchi mutama ngo ni data wacu Azo nkunda gashako ndayarohani cyahumaganye.
Mugashaki diyo. Kijya gitama tutabeshanye turakwiye kugikorerako.
Nubundi wa.
Aho nyene uraretse ivyaso bishyerurorera.
None gashano kigira guteka babu ko cyigita ngo ni umuvyeyi gawangu.
Hewe.
Kwegere ntacu.
Reka kwigira bonosha. Abavyeyi banyu ni muzi yo baruye.
Kandi na Rose kwarivyo je na mani yuviri kintu no mukoya bikasiga nimitwe wangu
hewe ere guramenya ko ari wewe uri muhungu mukuru
none go
utegerezwa gu protege imari za so wawe muhungu
kandi nivyo wangu Rose
nzo
kumitwa vya kweli
ye
uva gutega joke
sindavyumva frem hewe umutama yaburanye kuvisire mwa Wewe mutsinde.
Kana wo wangu byanse ngo mushiyo papa na mama baroyi. Ega wangu nta gufyina.
Kinavyo
biragoye.
Akiri chance rero.
Nubona.
Ndi gumpa kubitoye.
Umu manze ndakwega ko nanje.
Yehe ndakwereke. Umuntu nkurya ntasokwe niruze. Muguheza nta bindi.
Sha, ico cyumviro cawe nico. Beba shacho era he, mbira wangu. Hasiye kundi ibikoresha ubunyene
ivyo nibigoye urazana Miranda kwereke nawo ushaka brand nuyironka
papa
na michezo
kana nasujya niko mukura abirebire urambira ko karonka gusa gente muri kokora wangu
none we ushaka ndabikubwire gute
none kari
sani noti Na uo shake jofi urarabi hezi.
Sha, nanja mwena guisha ya meni, betea ya fise wangu. Kumane mela nini kama kuja mutamadu kura nyeko.
Sawa. Nona mafaranga nuzochu ya roo. Siwazochu tangu na kujeri vya aso.
Mwra hawa mungu. Gabundi kakano karugura umutwe kwe.
Ee waruzi. He ubwenge buca bwipanga neza. Ibyiyumviro navyo bikaza bitomoye.
Ah umwiza rusha.
Ehe.
Na gutira mikona. Ukamure kwitegura ubunyene.
Okay. Reka nje guhiga ku gakoresho. Nawe wiruka kurondera inzingwa gusa.
Po wajidurira nganye dupanye tubigenza.
Eh.
Wagiruje kunguri. Jewe niko niyumviriza ko kazi kimwiradi.
Wewe bizuzo utegereza kuvuriza kazi.
Kubera iki?
Kugesho kuri shaho kene nibisanzwe.
Nene n'ubwambira umbonye nga. Urongira ndakwigane nanje ntangure gutekereza. Nivyo shaho.
Ndamutegere twadukobwa ugirisha kuru giswa.
ndakwisabye sha boss kunyihera amahoro kandi abantu mwarabuze ihero ry'imiti umuntu yitekerereje murondera kurondera ico bivuye ko
no duhinduriye bomba twareka kubyiyumvira gute cyangwa abasinze kugurira rimwe mu kabari
wapije numva taninyota mvise mbere numva umengo ndagwaye
ntugwaye niho ja kwa muganga nta na interrogation gitanga ko mbono utagikosora makuru
ndakosora Unewe wa manga
Asha kenshi
Nuba wibereye kumwe na niyera wawe
Aho raronderagwa ureke kudura yaga nabana mutanga
Ari we uratanguye None harya we niyera mwavukiye rimwe
Bana aho tutavukiye rimwe Ivyumviro turabinkacyo kimwe n'abajya bana wigisha
None kubigisha z'icyongerwe Canke weho nabo wigisha
Ego mugabo sindabigishiriza muhi Arero shaba uje kuri gushira mu kuyaga Nawe wugura kwiye kubiheba
Eba ayo mareso do muhare yawe ngeza hano We nibiki
Bizoza Urazi ko ntakwa. Wewe bajya abana bazogukwegera karambara.
Genda mukabaresha ni waba wumva nyotewe.
Wewe
mizi yose nta kindi umbwira tari.
Umugani wa mukejura ati nakujya ntitwanigana. Bisa ndakubise nigira.
Yabo waruzi ngene uri kuvuga kuri mukamwe kikongo. Ndajakaye je bizoro.
Bega ife.
Sa.
Ife te?
Sa.
Nubwo cajyanye hamwe na gusiga. Eh, nyamba bamatanye ni gitanda sigusa.
Ako ndababwira ko ngo ayukamera ni mujumba.
Ah, umunsi wose. Eh, oya nawe nubuze uravyuka uje kota kazuru.
Yega.
None vye bijumbu nakuzanira nijoro warabiriye.
Oya bitware ngiza ukamera.
Eh.
Navyo numva shaka kugira ibijumbu kama mama.
None kuvuga ngo uragwaye ntujaye gutobora ico gwaye umva umuntu yo gufasha gute
Nanje ntaconze umva no kimenya gute kandi nanje ntaja kwa muganga
Erega ive turamenya ngwisha ubwari nyoko ntiwarama uranakumbura umbwire
Bawe ndamubona nari kumubwira none yari ho naho nokoma induru ntiyonyumva
Erega ive tinaje ndumuvyeyi ariko ikugoye wombwiye none sivyo ga mwana
Nimbwiye ngo ndigwaza ngo nukwanka gukora
Oya nokuri ntagira ngo nivyo uri kuri igihisha ariko ubundaza kuri naho utambwiye
Ukuri kwa gute
hey.
Ari wowe ugira utangura
isa
Ibyo navyo nibiye
Emwe eka sinsa kushaka kunyumviritse none ga ive
Sa
Wohakana kutibungenze
Yo
Vyose naso wanyarabitsi
None ngifite ninde bibabwiye n'ukuri. Muzi gute ko atababeshe uwo muntu.
Muriko narana. Cho ntacho reka kugira ubwoba. Ibyashitse byarashitse. Rero viritse. Ngomba kugufasha. Urati ukira umwana.
Ndagowe mutamaranye cabaje. Ndagusavye basi umusabira ikigongwe.
Oya ntacho tekana ntacho zokubwira.
Urya.
Ahubwo viritse. Washaka turabe ngene twokura iyo nda kugira wibandane n'amashuri
ibyo birabaho mushaka kunyica oya oya
ivete wewe ubona yuko ukira umwana
ivyo ni
wewe ninda ninde shubona wo twarinduka ivya
none kuyikora n'ivyo byoroshe
n'ivyo byoroshe nyine
ivyo navyo mu
biga nkaraba umwana wewe none ushaka kwambara ibarani wacu
Nanjye nditinyira hoho
reka gutinya
none
munjana
kwa muganga
oya ntabwo niwe ntibona yuko nkuze ehe ngaka gatunye mu kigo ejo bizuba vyaheze byose
ubona umuti w'ikirundi ego
kabigira ebe
n'ubwo unoroje gute ko ivyo byo byo bitonyije
uyu viriza rwa mukoga umviriza
je
udashaka ko ndagufasha ndabiheba byose uzote wimenye uranyumva
none nkoresha ibintu ntazigamana yanje
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Jambira baseseye naho ubutaha.
Abintamenwa murakoze cyane bo muri studio Ijambo nshuti zacu tubibutse ko muteza amatwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu kandi n'amakuru mushobora no kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com usibye nyine ku maradio yanyu FM 104.3 mu Rwanda FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi
Nimbumbe bizabyurwa
Abakunda ibyiza by'u Rwanda.